Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika muri Uganda twumvikanya kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura ku isi hose tu live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga cuno munsi magiteguriwe mukaba mugiye gukishikirizwa na Diana nini nahazwe nkuko vyama ni kiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiye ndi hano Kampala Uganda.
Ndiye mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ituka cha politiki niyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi biteye impungenge abatari bake muri mwo harimo Ekleziya Katolika biciye mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye z'amaparoisse yose yegukira Ekleziya Katolika mu Burundi. Inama y'Episkopi Katolika iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene u Burundi bwifashe mu bisata nkoramutima bitandukanye. Mu vya Episkopi Katolika bashikirije muri iryo tangazo harimo ku Burundi bwoshobora kugaruka n'ituze kurwanya kudahana kwihanganiranira mu vya politike kubahiriza agateka kazi na muntu gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye kunagura igisata c'ubutunzi amafaranga y'agaciro n'ibindi n'ibindi. Muri muri sanga no munsi rero twatumiye Musenyeri mukuru Simon Ntamwana yahoze atwara diocese nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi akaba yarigeze no gutwara inama ya Episkopi Katolika muri ico gihugu kiguriyemo abakatolika. Musenyeri Ntamwana rero tumwakire ni naradibonye iraza kutuyagira ku bihe vyamuranze byongera nadufasha no gutahura uko Ekleziya Katolika ibwirije gukorana na leta ku neza y'ikibano na Benecho tudasize inyuma ico Ekleziya Katolika igona kwibazo bimwe bimwe. Musenyeri Ntamwana kaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu.
Murakoze cyane turagize bwake turagize mwiriwe mwebwe mwese muriko murakurikirana kino kiganiro. Ndabashimira cyane ko tugisangiye.
Murakoze Musenye. Mukanya nari mvuze ko muri inararibonye kandi sinibeshe muriyo ubu muri mu karuhuko kizabukuru mukabayemo gutega Musenye.
Ya karuhuko kizabukuru nyene gatangura ku gutera gutera ubunebwe ariko umuntu amazemo amezi abiri ane atandatu arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko mu kwakira udukorwa tutaremereye mugabo kandi twingira akamaro ariko rero jeho nahiriwe nk'uko bavuga mpiriwe mpishije nuko kandi mfise umugwi w'abakristu nita umuryango w'abuzuriza mana. Umuryango w'abuzuriza mana nkawushyiramwo amashami atatu, amashami agizwe n'abalayike abakristu basanzwe mu ngo zabo, hakabamwo ishami iryo babikira, hakabamo n'ishami y'abasaserdoti. Uwo muryango rero ubu uramba utundu twinshi twugukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi ntibagiye gutabara n'eklezia uko ndayiragijwe bampamagaye mu butumwa bwo gutanga gutanga confirmation ndagenda canje guhagarikira uwundi mugirwa mweranda niko kuko ivyo rero nivyo ubu nkora ngumva umva mpimbawe nako karuhuko kagaheza kakamba karyo ko gusenga cane cane kukwibuka bo bose bangiriye neza
mu gusenga muraza muradushiramo mutwibuka muri uwo muryango harimwo impfuvyi iyo tuvuze impfuvyi haba harimwo iz'intambara haba harimwo impfuvyi zitandukanye turaza kubigaruka ko handi hato musenye ariko harya inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwari mutubwiye ati umuntu araruhuka barayakoze ibitandukanye dukanye byinshi rega kuva ku ya myaka mwinjira muri Ekleziya Katolika kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimaze mwe imyaka ingahe muyitwara inama y'abepiskopi Katolika
ukurongora inama y'abepiskopi nyezina ndabimazemo imyaka 12 kubera ko nyene hari mu bihe bitoroshe hanyuma rero bagenzanje barasaba yuko nomara iyo myaka mu bisanzwe nta umara iyo myaka yose twama tumara imyaka itandatu ariko nyene mu bihe bitoroshe tubona yuko abepiskopi babona yuko ari byiza ko bidahinduka birashoboka nibyo rero byashobokeye nibyo
byabarabizeye
ariko kandi naratwaye n'inama ihuza abepiskopi b'akarere ka Congo ka Repubulika Demokratike ya Congo hamwe n'u Rwanda n'u Burundi iyindi myaka itandatu ibyo byose rero bigatuma bagira ingendo nyinshi cyane amanama menshi cyane mugabo Imana ishimwe byarashobotse nonehera aba
ni nyuma y'imyaka rero 12 mutubwiye haba mu Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu mabanga yo kuyobora igihugu c'Imana mu butumwa bw'umwungere nikiye mwama mwibuka co bacara abashitse ku mutima kikabanyuraga musenyi aga telefone ka musenyeri Simon Ntamwana karavuyemo ariko muhinga bw'ivyuma babidufashijemo basubire bamuturondere turiko tuvugana herereye I Vatican muri kano kanya yagiye mu butumwa bw'ibi bwa misi yose baramuturonderera kugira ngo agaruke atwishe kubazo bitandukanye dufise n'ivyo namwebwe mufise kuri Facebook yacu mukamuriko muradukurikira mushaka guterera ibyiyumviro mushaka kubaza ibitandukanye muturungikire ama numero yanyu ya telefone mubicishije kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu turarindira ko muhinga bw'ivyuma batugarukiranira musenyeri Simon Ntamwana kugira ngo abandanye atwishura utubazo dutandukanye haba mu vyamuranze mu buzima bwiwe akiri mu mabanga atandukanye yajejeshejwe na Ekleziya Katolika mu gihugu c'u Burundi rero navyivugiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo birumvikana ko hari byinshi yagiye acamwo hari politiki zitandukanye z'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko byose turaza kubigaruka ko aragarutse ku murongo wa telefone musenye muratu yego muratu babarira ivyuma ntibisezerana ariko ndanasaba imbabazi abakunzi b'ijwi rya Amerika sinzi ingene byari bigenze ariko ni byiza ko mugarutse ariko ndavuga nti muri iyo myaka yose mwaciye muhaba mu Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo birumvikana u Rwanda mwarahakoreye n'ahandi ni igiki cabanyuze cabashitse ku mutima mukavuga muti iki kintu muri ino myaka namaze ndongoye igihugu c'Imana sinzovyibagira
burya akarere ka Afurika yo hagati karafise uburyohe bwako cyane cyane mu biraba ubuzima bw'Ekleziya Gatolika nibwira yuko ako karere kari mu turere twa Afurika twagize ibakwiye ry'umugisha w'Imana karonka abantu benshi bakira neza Ekleziya Gatolika haba muri Congo iharanira Democratic Democracy, haba mu Rwanda, haba mu Burundi. Abakristo ba Gatolika nibo benshi. Niho rero icyampimbaye rwose mu buzima bwanje kwabaye guherekeza abo bakristo mu kwemera kwabo, kwatumye bamenya ingene iteka ry'umuntu ringana, ingene ryotezwa imbere, ingene twagenda turagitwarariko ku buke uko bwije. Icyo rero kiraheza kirampimbara cyane, ari nacyo cyagiye cyagiye mu mutima, mu ntimatima y'ubutumwa bwanje, kugerageza gukomeza iteka ry'umuntu. Umuntu rero, umuntu nk'uko tumusanga mu ijambo ry'Imana, ngiyo indoto namye fise, ngiyo intumbero n'uno munsi ngumana mu mutima wanje, kugira ngo ndabe ko uwo muntu twumuteza imbere, twumwubaha, twumukunda, ukabwiriza gukundwa, ntiduhave tumwitiranya n'ibindi, ntiduhave dukurikirana izindi nyungu atacyo ziri buzanire koko abantu, atari mbere ukubaryanisha.
Murakoze cyane
ko dushobora kubigona.
Ego murakoze cyane. Musenyeri Simoni Ntamwana, mu nkundire gato nkubitire ku mirongo ya telefone, hari abanyagihugu fisu tubazo bibariza. Turakira Izahake. Izaha ikaze ku juge Amerika. Izaha uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Ndi
muri Kenya.
Yego, akabazo kawe.
Ikibazo cyanje kijyanye, ngomba kubaza nyakubahwa wa Musenyeri. Mega Burundi ubu kuvaho jewe mfite imyaka 20 ni donke mfite imyaka 35 y'amavuko. Mubisanzwe dushaka kumenya Burundi buriko buva hehe buja hehe, twebwe kuba jene b'iki gihe ku myaka dufise n'ubuzima buhanze igihugu uno munsi. Murakoze ikibazo cyane. Ni iki
Izahake, aho muja naho muva ubiruranishije mu kimwe byo kwemera Imana canke mu cyayi gisata?
Mwansikurira neza gatoyi, mukambwira ikiganiro aho kivuye naho gishyize kugira ngo
yariko aratubwira bimwe mu byo ashoboye kurangura, mbwa wibaza yuko akabazo kawe ushaka ko akakwishura aruranishije kuki. Wifuza ko akabazo kawe Musenyeri Ntamwana akishura aruranishije kuki? Ubuzima bwahe bw'ukwemera bwa politike cyangwa bwiki?
Bukwemera mu kuri Ekleziya Gatolika, turavye itangazo Ekleziya Gatolika yasohoye.
Murakoze
cyane.
Ngira umusinyize. Ku telefone yewe yari kuri anatume na matwi, turasaba imbabazi nimba namwe byababangamiye mu matwi. Musenyeri avuze ku itangazo ryasohotse, ngira yavuga rya tangazo riheruka gusohorwa n'inama y'abepiskopi Katolika mu Burundi, aho berekanye ico uko babona Uburundi, ubuzima bw'Uburundi mu bisata bitandukanye, ubutunzi, agateka kazi na muntu n'ibindi. Si mu mwishure uwo mukunzi w'ijwi rya Amerika amagari muri Kenya.
Iteka ry'umuntu, iteka ry'umuntu kuri twebwe umuryango w'Ekleziya Gatolika nagahambaye. Iteka ry'umuntu ntirishobora gutandukana no kwemera kwiwe, mbere uko kwemera naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika. Naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika niyaba uwo muntu yemera Imana akemera yuko ariyo ndemyi, nuko imuha ubuzima atariwe ariko ariha ikibanza hagati ya bene wabo, mugabo agisangiye nabo kuko Imana yabashatse bombi, yabakunze bose. Iryo teka rero, iryo teka teka ni jonsha ase kukuishua kumugenzi ijo teka na ushobara kuliko makoma na ulifitie na ufisubule nganzira kukuli hutaza kukuli mugaza kukuli hawa itisho lihiritse hukumengo niwe arigaba ego abantu turazi twese yuko babanye bashobora bashobora kubwiririkanya bagashobora gushika ku neza ibahuza nkuko kandi bishobora kubangira kuri uko kubwiririkanya ugasanga bararyanye mu gihe rero bibashikiye no ngaho iryo teka niryo baza bagarukira naho twaryanye naho twagiriraniye nabi tugaruke n'ingoga kuryubahiriza kurikunda ni naho mbere dushobora gutezanya imbere nk'uko umuntu wese abyipfuza.
Iryo teka gifashe gute kubwanyuga Musenyeri mu Burundi akwegereza amatora muri 2025-2027 tugarutse muri rya tangazo ry'abungere ba Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Burundi kubwanya iryo teka gifashe gute?
Nibwira yuko tugenda natwe dutera imbere mu kumenya yuko umuntu ariko atihabwa nk'uko n'abakurambere bacu basokuru banyokuru bagenda barabitureresha babirereshe abaje imbere yacu bakababwira neza yuko umuntu ariko atihabwa. Icyo gihe rero umuntu ariko atihabwa araheza koko akubahwa mu burenganzira bw'ukubaho akubahwa mu burenganzira bwiwe bwo kuvuga icyo yiyumvira icyarota nawe kugira ngo amererwe neza nuko mu kugenda afise ibyunganira iryo teka aho hose ari mu kumubungabungira amagara ari mu kumusigamira utwo atunze arimo kuduteza imbere ari mu kibano cyiza ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera rya teka. Mu Burundi rero hariho ibibi bikomeretsa hari abarikomeretsa bari mu kibano gisanzwe naraye numvise yuko hari abantu babiri bapfuye bakurikirana muri komini Bugendana bishwe kandi ari abo muri CNDD-FDD byarambabaje cyane kuko narinda bazi kumva yuko bishwe gutyo jewe n'ukuri biranyereka ingene tukiri mu ishamba ry'ukwicana tukiri mu ishamba aho itegeko ari ryarindi akaruta kandi karakamira birakabura ibyo nyine nibyo bitobaye. Ariko kandi no mu ntwaro turabona abirekura bagaheza bakagirira n'aba babanyi babo bakagirira n'abo bamye bakorana n'umuko bakabakanga ibyo rero nabyo nyine biratuma ryateka ryononekara ni nacyo abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe oya no kurinde dushobora kunumba cyane cyane abantu bagiye gufata ingingo zihambaye mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ziraba ugutwara igihugu cyacu byo babyiza babimenye kugira ngo babihubure. Kandi nibwira yuko aho kubwanje baragize neza cyane kutwibutsa icyo dutegerezwa kutwibutsa icyo twogwanira aho twoba turi hose baba rero abatwara baba batwarwa nibubahe iryo teka ry'umuntu mu mpande zaryo zose niba mbere gushika naho batiyumvira kumwe badashobora kumuryagumba ngo nuko batiyumvira kumwe kuko aho tuzatuba turakomeretsa ya nama twigira yo kuba abanyedemokarasi yo yukuba yukusomeranira mukugenda twubahiranira ibyumviro byacu bya politiki.
Nonega Musenye, kuri ibyo byose mutubwiye abo bibugenda na abandi batandukanye bavuzwe hirya no hino mu Burundi, utundi tunenge twagiye turadumwa ku rutoki n'inama nkuru ya Episkopi Katolika mu itangazo ryabo, ku bwanyu mwibaza ko intandaro yayo mabi atandukanye Burundi bwagiye buracamo n'ubu mukaba muvuga muri Kiliziya Katolika ko akihari ari iki, intandaro ni iki?
Emre, kubwanje narabivuze harashize utusi, kubwanje nuko abantu bagenda bararyanira amatungo, abo badutwara cyane cyane usanga ariho baduha ako karorero ko kuryanira amatungo, kukusemekera kanaka, kuko yoba afise utuka twinshi cyanke utundi dutungwa twinshi, ugasanga turamukuye ku musozi kubera ko dushaka ko dutabikira muri iryo tunga ryiwe, kandi tugira tuti akabandanya atyo azoturusha igihagararo. Jewe nabanye politike kugira ngo 80% mu bategeka, kandi kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima wuhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi, nacyo kikaba igihugu giheka abana bacu bose, kibagaburira neza, kibitwararika bose atanumwe avuyemo. Uko kwikunda rero, uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aze iwanje honyine ku mubanyi ntagende, kururiya wundi wo kumutumba ukurikira ntihagire ikiboneka kimuha iteka, ivyo iyo nyifato niyo jewe nibwira ko yadukwegeye amabi yose tubona mu Burundi.
Murakoze ku muco muduhaye. Dusubire ku mirongo ya telefone twakira Jean Pacifique, ikaze nawe dusangira ikiyago na Musenyeri Simoni Ntamwana yaduteye iteka yo kuba muri sanga y'uno munsi. Uhereyega Jean Pacifique.
Mwiriwe neza, ndabaramutse. Ngwa Zambia, mugwa mukuru wa Rusaka.
Akabazo kawe?
Akabazo ahubwo nanungoka akabazo ahubwo nashaka hanini nanga icyumviro cyangwa igitekerezo cyanjye. Icyumviro cyanjye cyangwa igitekerezo cyanjye mfite ubwo igihugu cyangwa kugira kibusabikanye ubutunzi bwacu bw'igihugu twakumvikana nyine ku nzu kwitangira, kuko byose ni byacu, nta kuvuga ngo bariya ngo biherekanye bonyine cyangwa abana bo biherekanye bonyine, ni naho tubate kungurana ibitekerezo kuko umuntu ari wakace ikintu atakiherekanya wenyine usanga nta kintu ari kushika, ariko bibaye ngombwa ko babitangira bose tanga ibitekerezo bagenda bungurana ibitekerezo bagatanga ibintu biri kugenda neza.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Jean Pacifique ngaho muri Zambia. Jules, nawe uratwumva? Jules uratwumva? Jules mwinga bw'ivyuma ko baragerageza kumva ko Jure bumwumva. Hanyuma rero ga Musenyeri, tugarutse ku vyo mwariko muravuga uno munsi mu bindi vya bigihanze u Burundi, mwibaza yuko amacakuri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo bivugwa mu Burundi, canke ico kibazo co caravuyemo n'ikiri muco twokwita ikibazo kifatika kihari?
Kubwanje amacakubiri y'ubwoko azanwa nicyo mbejeje kuvuga, kwa kwikunda, kwa gushaka kwigarurira amatungo dushoboye kugenda turayora mbere binaciye no mu busuma kenshi, kuko twarabonye abatunze mu mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa bwo gutwara ugasanga bamaze kuronka miliyoni miliyardi kubera ko nyine biba biciye mu nzira itariyo niho rero uko gushaka kuyora amatungo gushaka kuyihereza ko jyewe jenyine bica binyosha kuronka akagwi k'abagenzi twubwiririkanya kugira ngo bya bindi bintakarane kugira ngo bya bindi sindabisamaremo niko rero kugenda gutora mwene wacu cyangwa umubyaranje cyangwa umukwe wanje n'ibindi mwene ibyo ugasanga rero babandi bagiye gutorana batyo bakurikije amaraso yabo bakurikije amamuko yabo ivyo bigaca biba urudubi abandi bakabona yuko ari umugwi hariya wagiye hamwe cyane rero mbere ugasanga bagize bati babandi nabakomoka kuri uriya muntu ibyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yoba ari amacakubiri ya moko ku bwanje ayo macakubiri ya moko siyo ari intandaro y'uburyarya buri mu Burundi eka je nibwira ko ayo moko atawoza kuyajyanira ko azi neza yuko atayihaye azi neza yuko twese tuvuka nk'uko wa mutunzi Yobi yabivuga tuvuka turi gusa turi mburungu ababyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise hanyuma n'igihe dupfuye tugasubika inyuma emwe atarabadutekereye atamanoti badutekere badusasiye n'ukurida akaguma ngaho none rero ngazi neza yuko twuramuka dutegereye yuko iryo tunga ibyo byiza biri mu Burundi byosangirwa bigaheza bigashika kuri bose n'ukuri Uburundi bwotekana Uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga ugasanga turashoboye kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu uboneka
hama utwo tunenge dutandukanye dufatiye kuri ya mipaka nayo yugagwa ndazi ko mu kwa gatatu abepiskopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohora itangazo bavuga ati yamara Burundi n'u Rwanda nibaraba abanyagihugu abakristo bariko barahabonera makuba kandi atari bo navyo ivyo bintu mubivuga kwiga musenyeri gushikaho vyanka kumubanya abanano yundi imipaka ikugagwa bikaba nk'ico mwise urudubi niko mwavyise
emwe ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu nyen'icubahiro Evaristo General Evaristo ndayishimiye yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ati umubanyi araryoha nta kumwiteranya ko niho rero je nogira nti iryo jambo yavuze egome nibwira yuko ridutuma twipfuza yuko ibyo byabaye by'ukugara imipaka byotezura n'ukuri byaragiriye nabi abantu batari bake b'abanyarwanda bigira mu Burundi b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka bose bakaza basumye kugira ngo bateze imbere utwo bariko barakora kandi boroherwe nibwira ko icyo kintu nk'uko twese tubyipfuza cyo koroha maze ibigoranye by'ukuri bigaheza bikarondererwa iyindi nzira iyindi nyishu atari ukugara amayira kandi tuzi ingene yama ari yama ari kumubanyi kuko nyene ari umubanyi azi neza icyo nandi makeneye nkuko nandi mbanzi cyakeneye duheza tukagenda turaguranana tukagenda turasangiza nyo two dufise icyo gituma rero nico choheza chika chikoro yu chikoro shwa ego java yu kuruhande kwi Burundi unajenda mwanda asubo ye kushikira yuma asubo ye kushikira yu mipaka baruguru igwa makagaruka mugabo nivgira yuko n'Uburundi bwo turonderera uburyo twoshobora kukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama.
Murakoze twakire Olivier ikaze ku ijuru rya Amerika.
Ego murakoze.
Uherereka Olivier?
Ndiyo merereye mu Kinyinya.
Kinyinya ni muri mu ntara ya
Bujumbura.
Akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana, Musenyeri mukuru.
Mbanje kumuramutsa Simoni Ntamwana.
Arakumva.
Nataka kuba.
Ego.
Ikibazo cyanje kimwe gihagaze uko. Ndashaka kubaza Simoni Ntamwana kimbe uko gwiki ni giki yofasha leta ya kino gihe uburyo urabona imipaka ya Rugawe ibyitwaje umubano mubi ni giki yofasha kuburyo twebwe abanyagihugu tujezurigwe nuko kuntu uvuga imipaka ni giki yohanura leta kugira inkumbe kuko isanzwe tuzi yuko ari n'umwepiskopi mukuru anahanura ikumvikana.
Ubwo ntiyahereje gutanga impanuro ga Olivier ava umusubiza inyuma. Reka ndagutumije
kubivuga.
Yego, aruheje kubivuga.
Nari mbeje kubivuga, nibwira yuko ikiganiro cyiza cyoza hagati yabo badutwara ati Rwanda n'abi Burundi ntende umva yuko twoshobora gushika kunyishi nziza ego muri karise turashobora kuba twarahemukiraniye muri utu muri turiya kandi bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi nicyo gituma nibwira ko ikiganiro cyiza cyoshoboka ntidusiba kubihanura ntidusiba kukwerekana ingene ikiganiro umwe n'icyo gishika ku neza n'ingoga ugusumba umukazo ugusumba uko kwiyugarana k'Uburundi bw'iki gihe hambavu y'u Rwanda nk'uko n'u Rwanda buhoro buhoro guhava rugira ruti nanjye niyugare maze ngaho turi abantu twogira tuti twarabishanije imigongo barabishanije imigongo imwe baba bashaka nyine kukumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simbo ninge umuntu yotera u Rwanda ngo arushire hariya canje Burundi ngo arushire hariya ngo vambavu y'u Rwanda ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko Imana yatwiterekeye hamwe kubandanya tuguterera mbere kuko abakwiza gusumba.
Musenyeri, muvuze iby'u Rwanda n'u Burundi, muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu ni iki? Nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda, hari abari Mahama, hari abari muri Tanzania, Zanduta na Zande. Kiriya kibazo coco mukivuga ku iki cy'impunzi z'Abarundi gikwiye gukogwa n'icahe kugira ngo batekanirwaho bari bashobore gutahuka mu gihugu cyabo.
Nukuri impunzi ariyo yose uri yagiye ejo iragiye hijya ejo n'umuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakeje we narabiboneye ari Mahama narababonye nuko aho tantu taza za mtabira naragiyeyo nuko narababonye muri leta zunze ubumwe za Amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu burya aho wavukiye emwe hamagoye hamariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nicyo gituma rero impunzi uko zoba ziri kose bozorohereza kugira ngo zigaruke mu Burundi kugira ngo ibyo bishoboke ku ruhande rw'Uburundi nyene nihabe uwo mutima wo kugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye ntibahave baza biyumvira ngo turagowe nitwashika nkuko kandi nabo nyene mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abariko baratwara egomeye aho twavayo byari bibi twahunze icyagira kitugirire nabi bagaheza rero bakaza batekanye muri iki gihe ndabona yuko boramuka baje nawe nu amakungu arabibona n'abandi bari mu Burundi barabibona boshobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano tuzobakirana kubategera ego turabizi ingene intwaro y'imigambwe yamineze uyu munsi umugambo wose ugira uti noronka abanywanyi noronka abiyongera mu banje nako kantu kariho mu Burundi cyane cyane imbere y'amatora ivyo vyose niho biri mugabo je ntivyombuza ko nigarukira n'umutima utekanye ku ruhande rwabo nabo babakiriye hariho ikintu cyiza nibo barungika babirukanye nibo barungika babaranziriye kutu uduhemba bashobora kuba barihishijemo bobafasha kubitegera bobafasha kubona yuko ari ikintu cyiza cobashikana iyo baje bava mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyanjye bikamuronderera aho yoshobora kwakirwa wewe yibwira yuko ashitseyo yomererwa neza
hama kuri babandi nabo baciriwe uwo guherayo aho mvuga b'abanyepolitike bagirizwa ibyo mu 2015 kuba bo barahatse kugira uruhara mu hirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari ico gihe nabo ubutumwa busa nk'ubwo turungitse mu makambi canke buratandukana
bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari indongozi ariko rero naho bari indongozi nabo nyene ibikoko by'ukwica nibwira yuko nabo nyene bagifise agatima keza ko gukunda Burundi nacyo gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi y'ukugwana umugabo bo kumva yuko batimirwa bo kumva yuko batarabwa ibi boshoboye kuza n'amahoro ariko ndazi neza yuko amategeko y'igihugu kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati ibyararenzwe ko nibanze risubizwe mu buryo jewe nkagira nti no kuri urwo rugero ntihabuze uburyo bwo gushika ku cyiyumviro cyiza ku cyiyumviro cyotekanya uwo yagiye ahunga ibyari byabaye nk'2015 nibwira yuko yogaruka abo ba bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda shikira mu munyororo akagenda shikira ukundi kuburu kuburagizwa icyakora icyo yifuza bagaheza rero bakabishyira nanone mu nama kugira ngo n'ubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati n'ukuri ubu ndategereye ndashoboye gusaba imbabazi ndashoboye kuba narihenze mugabo uko kwihenda kwiwe biguheza ngo kumuheze mu gahinga uko kwihenda kwiwe bikumugira umwansi w'igihugu ubu no mu myaka yose ntabiba na gatoyi
murakoze cyane ku nyishu zanyu turasubira kuri telefone twakiraga kwavuga kwa ikanze kujugira Amerika uherereye hama akabazo kawe kwa Musenyeri Mukuru Simon Ntamwana urakoze gakwavu ngaho mu Rwanda ugira umunsi mwiza
uburenganzira
muduge ku ijambo Musenyeri
uburenganzira twebwe Ekleziya Gatolika dufise bwo guhamagara bene wacu aho turi mu gihugu kimwe turimo ngo tubakibure suko tubarusha ubwenge oyaye suko kandi twaba tubarusha inguvu z'uko batakuzuku dushobora kubakubita ku munwa yibambewe uburenganzira dufise si bwacu uburenganzira twebwe dukoresha twebwe twirukira nubwo nawe wega kwavu ushoboye gukurikiza n'iryateka ry'umuntu nakubwira yuko ribwirizwa kubahirizwa ribwirizwa kugirirwa neza umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe iyo rero tubonye ibintu birihungabanya imwe uwo ariko arabigira twebwe turasubira tukamuvunira akaguhe ntitujya kumupfunga ntitujya kumurega ahandi mugabo twifashe ruto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka gutekanya uwe n'uwo ariko aragirira ibyo ariko aragira twebwe rero dufatira ku iteka Imana yaturemanye ku ijambo ryayo ku ijambo Ekleziya Gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura gutegekanya umubano mwiza umubano bateza imbere bose
imbere yuko muca mwishura kuri
kagano zindi n'izo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri niyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe kugenda aracebura amakungu n'ukuri ntiyigeze abiteha yaragerageje uko ashoboye kose afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama afatiye kuki iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu nta bindi twishimbirije
murakoze cyane hama ga Musenyeri sinzi ko murabyumva rero abaca bagira ko bavuga ngo muri ivanga muri politike mvuzemo ni Ekleziya Katolika muri rusange umugambi uri kutegetse mu Burundi muravyibuka urababwiye muri 2015 nyuma yaho irasubira babwira uko gukebura niko bafata nko kwivanga muri politike canke politike irajamwe mu vyerekeye kugarura intama z'Imana.
Nashaka kubabwira yuko atabuzima bw'umuntu nta buzima bw'umuntu na bumwe na ruhande na rumwe rwabwo rutinjira mu maso y'Imana rutinjira rutamurikirwa mu ijambo ryayo nta na rumwe kuko izo mpande zose umuntu agenda aracisha mu buzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano Imana yaduhaye ingabirano y'ubuzima ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi gutunganiriza abantu mu byabo byose. Nicyo gituma rero iyo Ekleziya Gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye nuko biba mbere biriko bironona politike nuko biba biriko biratukisha politike. Erega ikintu cyose umuntu atanguye kwihendamwo gisha cyononekara bwa buryo bwo kwihenda umuntu aba agomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza ari kuboneka mu byo yipfuza. Nicyo gituma rero na politike arantegera neza n'ubundi bose antegere neza na politike ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwirizwa kumurikirwa n'ijambo ry'Imana. None umukama Yesu Kristo siwe atubwira ati mwebwe muvukana mwese. None abavukana babiri tubabone bariko bararandagurana tubabone bariko baratuma umwe ahunga uwundi uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora duheze tumume ntibyoshoboka.
Yakoze twakire Didier ku murongo wa telefone w'undi Didier ikaze ku ijuru ry'Amerika aho uherereye hama akabazo kawe.
Murakoze gose ndabahimiriwe kandi ndahimiriwe cyane gose iyo cyubahiro Musenyeri Simoni nta mwana ndahimbawe gose no kumva mwashoboye kumutumira sindaguteba ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngaha anye mbere shima n'inama yawo ibahuza impanuro bamagatanga izo tutazikurikira cyane gose nyir'icubahiro Musenyeri Simoni nta mwana hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muri ko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru. Hariho kimwe yavuze umuryango w'abihebeye Imana harimo abafurera abasaseredoti ababikira mbere n'abakristu barayiko ibyo ndabikurikira gose yise abuzuriza Imana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira. Ikibazo cyanje hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira banki kumenya kahise ijya CVR ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyine cyubahiro uyu mwepiskopi basangiye nabo bandi bihebeye Imana yashyizeho umukame ufashije gutora bamufashe ubwo butumwa hari icyo baheza kumbure bagakora na zaba n'impanuro batanga n'ijya CVR. Ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe Musenyeri Simoni nta mwana nyene hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri CVR bagiye guhezagira ahantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yahera. Nicyo kibazo nshaka kumenya niba hari icyo baheza bagafashanya n'uyu mu CVR.
Urakoze cyane Didier ubwire umunsi mwiza. Musenyeri Simoni nta mwana akabazo ka Didier gukorana kwa CVR no muryango wanyu wabihebeye Imana uvanzemo abapatira afurera n'ababikira kugarukira he kumeze gute?
Twebwe turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'umukama Yesu Kristo nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu uvuye mu cipfuzo cagiye kirashikirizwa n'abanyepolitike urabubu badutwara n'abandi babatanze imbere kuko uyu mugwi wajuva mu mwumvikano wi Arusha niho rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho rero nibwira yuko intumbero twembi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana zirashobora kumurikiranira nkako ukurekuriranira ukuri n'ukurekuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira n'ukugerageza kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uhejeje kumenya ivyo vyabaye mukuri kwavyo uheze rero uduhamagare twebwe vyabaye ko twebwe vyabereye vyabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora yuko bawukura mu mitima y'abantu hanyuma rero gutyo tugashobora gushika kukurekuriranira kuko tumenye ukuri kuko tumenye wagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashobore kugira ati n'ukuri ndasavye ikigongwe Uburundi bwavyaye ndasavye ikigongwe Abarundi bose bababariye muri ico gihe kuko abo bariko bararondera uko kuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ivyo vyabaye bitabaye gusa kuri kubahutu canke kubatutsi bonyene ukwabo vyongeye kuraba je nabonye ivyagiye biraba nko 1993 n'ubundi ako gatima kace kagaruka niko zewe nagenda bibona ugasanga amakaritie arugaye ibujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abahutu canke umuhutu ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abatutsi ivyo bigaca vyerekana ingene uwo mugwi wacu uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu n'abatutsi bombi nyene bagiriwe nabi maze naho boshika kuri vya bindi bita genocide bakagira bati mwe muri iyo honyabwoko harimo abahutu harimo abatutsi icyo gihe kandi bose nabo kubahwa nabo kugirira neza ariko twebwe abuzuriza amana twebwe duhagarara kuyindi ntumbero y'ijambo ry'Imana ubwo nyene ijambo ry'Imana naryo ntirindira yuko tutirinda guca irya nino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka oya ntirinda kuja muri kuja gutondana ivyo vyose igicumuro canje nacumvise naho ntogenda kukirata ndashobora kugisaba ikigongwe kandi naho nyine nkumvirwa
ego mbega musenye muri 2015 tugarutse muri bimwe vya twe ko turavuga ingene igihugu aho kigeze naho cavuye mu mvuru zo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza mwarumvikanye muvuga ko abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ica batavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ngo sindumuje ubuja mwase kirya gihe bimeze gute ubu nta icivugo kiracari ndi nyene canke vyarahindutse bivanye n'igi
jewe n'ukuri sindumuja tewe nzogapfana nashaka ariho mbere yuko nabandi bose nabantu bose banyotewe ukwishyira no ukwizana batagirwa abaja atamuntaza abategeka abategeka ikibonekeza yuko ataricyo noneho noneho ibyo byabaye mu bihumbi bya 15 babishyize imbere y'abandi bashingantahe atari ababa mu Burundi nguko kwa bo bepiskopi barerekanye yuko iyo icyo kiringo kigira gatatu n'icyubahiro no kwigendera Perezida Nkurunziza yarondera atari kugishikira burubwo buryo nico gituma rero n'uno munsi nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo naho yashoboye gutwara si kuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye eka ni nacyo gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora akarenge no mu matora yakurikiye kuko nyine tutashaka kwishyira ku iryo tonga ry'ikintu twabonye neza twahavuye tugira tuti si byiza ko tujya gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko n'uno munsi naho byashobotse bikamara icyo gihe cyo kuvuga yuko byari mu kuri oya twese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo ako gato wikeza kaje kujyana n'uko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kirangukana buhoro buhoro we naho gitahita ngo kiranguke nk'uko abantu bose bari babyiteze
Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa muhi impande zitandukanye abanyagihugu inzego zitandukanye Burundi mu Rwanda kuko twaciye hirya no hino ibyo bihugu byose mu karere kugira ngo muri 2025 Burundi bugiye kuja mu matora na 2027 n'indwi bizoshika imitima itekanye ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze akajambo mutekere abatwumvise duhereye ku bategetsi gushika ku banyagihugu tugaca mizampunzi n'abihebe imana naka
mujewe mbona ari ijambo rimwe yemwe mbona ari ijambo rimwe nogumako kandi ndamutse ndarigumye ko ndamutse ndariranguye nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu nta rindi shano ryo giteranya n'ibindi bihugu tukaramuka twebwe tugiye dutengatiye neza iteka ry'umuntu ineza ry'iryo teka ineza ry'iryo ineza y'iryo teka ndatse neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyo ari cyo cyose kikagenda kivoma ineza yobera iryo teka hose tuzoheza dukundirwe tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turiko tuja heza murakoze cyane cyo bya Amerika
ego Musenyeri Simoni Ntamwana twibutsa ko mwahoze mutwara diocese nkuru ya Gitega iri ku mugwa mukuru ya politike y'u Burundi mukaba mwarigeze no gutwara inama y'abepiskopi katolika muri ico gihugu ndetse no mu mabanga atandukanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo twashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika ejo nitwongera kudodora haba muri Gitega canke i Vatikano aho muri turiko turayagira muzeho twitabe nk'uko mwabikoze uno munsi
murakoze cyane mukuri nzobigamburuka nzi neza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu nzogikora n'umutima wanjye wose
murakoze mubandanye mugira akaruhuko keza kizabukuru
murakoze.
Ego. Akarino ngaha rero nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwakoze kudutega biri. Ikiganiro muri isanga mwagiteguriye umwongera mugishikirizwa na Diana Nini Nahazwe nariko ndakiremesha ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika. Reka nshimire abakunzi batanze ivyumviro abatwandiki kuri Facebook tutashoboye guhamagara kwera kanya na matelefoni ya gera dutsira mwo mura dutunga ariko kino kiganiro mukanye muraza kugisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zacu YouTube ni VOA radio yacu na Facebook turakibashiriraho mwinga bw'ivyuma nshimire abapfasoni babiri twariko turakorana ni engineer Saida Hamdum hamwe na Nadia Ta twese tubikebanuye tuyifuriza kugira ibihe byiza mu byo muri komurakora mu mutwumviriza aho muherereye ku mitre ine igize isi yose ahanje turongera mu makuru ari imbere.